Media, VOA.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatanu itariki 17 ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Mwumva rero gutaha kuri mu mwavuze umutekano. Eh nagira abayobozi bacu babyumve ko nkumbure iri shengero ryandu ringa ryose ndo bose nabaciyemo bagire ngo ni politiki no nabashyizemo.
Uyu numwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi. Mwaramutereza Eugenie, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse nawe Frederic, mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi. Sekretari wa Departoma y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashton Carter avuga ko ibintu bifatika birimo kugerwaho mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa Eta Islamike muri Iraq. Carter ibyo yabivuze ejo kwa kane mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Departoma y'ingabo ya Amerika Pentagon ari kumwe n'umuyobozi w'ingabo General Martin Dempsey. Dempsey yavuze ko bombi babonanye muri iki cyumweru na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Heather al-Abadi, kandi ko ibintu birimo umukerekezo nyacyo. Carter yavuze ko yaganiriye na Minisitiri w'Intebe ko insinzi irambye ku mutwe wa Eta Islamike isaba ubuyobozi budaheza i Baghdad. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yareze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugerageza kujya hejuru y'ibireba umubano mpuzamahanga, ariko avuga ko Uburusiya buhora bwiteguye ubufatanye. Ibyo yabivuze ejo kuwa kane mu kiganiro cy'ibibazo n'ibisubizo kiba buri mwaka kuri televiziyo y'Uburusiya yakiriye ibibazo by'abaturage b'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yanumvikanishije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igitutu kuri bamwe mu bayobozi b'ibihugu byo mu Burayi ngo batazajya mu mihango i Moscow yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 ishize intambara ya kabiri y'isi yose mu Burayi irangiye. Abarwanyi ba Al-Qaeda bafashe icyambu gikomeye cyo mu majyepfo ya Yemeni mu mujyi wa Mukalla, aho abarwanyi bageze kuri byinshi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abategetsi bavuga ko abarwanyi ba Al-Qaeda batarwanye cyane imbere y'igisirikari ejo kwa kane i Mukalla, umujyi wo ku cyambu no mu murwa mukuru w'intara nini cyane ya Yemeni yitwa Hadramawat. Mu ntangiriro z'uku kwezi abarwanyi ba Al-Qaeda bafashe ikigo cy'ingabo za Yemeni i Mukalla, banisheshe muri gereza y'umujyi bafungura imfungwa 300. Mu ntangiriro z'icyumweru Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yahamagariye impande zose muri Yemeni gusubukura ibikorwa no kwihutisha imishyikirano y'amahoro itagira uwiheza. Indorerezi muri Afurika za Afurika yunze ubumwe zigaragaza ko amatora hatagenze nabi mu gihugu cya Sudani, ari nako zigaragaza cyakora impungenge ko nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buharangwa kandi ko hatuye abantu bake. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Khartoum muri Sudani avuga ko Perezida Omar al-Bashir yitezwe gutsinda amatora ku buryo busesuye ayo matora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yadurumbanyije. Mu itangazo komisiyo icunga amatora ya Afurika yiyunze muri Sudani yashyize agaragara ejo kwa kane, yavuze ko muri rusange amatora y'igihugu yo muri iki cyumweru agaragaza ugushaka kw'abanyasudani batoye. Avugana n'abanyamakuru, umuyobozi w'iyi komisiyo wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yavuze cyakora ko indorerezi zagaragaje impungenge ku ibura ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Sudani rishobora kuba ryaragize ingaruka ku bushake bw'abaturage bwo kwitabira amatora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Sudani banze kwitabira ayo matora, bamagana bavuga ko icyo bita ikandamiza rya politiki riri mu gihugu. Dukomereze noneho muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Durban mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bakoze urugendo rwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abimukira baba muri icyo gihugu. Ubwo bugizi bwa nabi bwahitanye abantu batanu bukura abandi mu byabo. Abantu barenga 400 bagaragaye mu mihanda bafite ibyapa byanditseho ko bamaganye urwango abendegihugu bafitiye abanyamahanga. Mu mujyi wa Johannesburg, polisi yarashe ibyuka biryana mu maso ubwo yageragezaga guhangana n'insoresore zigerageza gusahura amaduka y'abanyamahanga. Ibitero byibasiye abanyamahanga byakozwe bwa mbere kubimukira b'abanyaethiopia n'abanyasomalia. Ubu bimaze no kugera ku bandi bimukira b'abanyafurika. Mu ijambo ageje ku nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo, Perezida Jacob Zuma yamaganye ubwo bwicanyi bwibasiye abanyamahanga, avuga ko bunyuranije n'indangagaciro y'igihugu. Zuma yavuze ko yifatanije mu kababaro nabo babuze ababo. Mu mwaka w'2008 nanone hadutse ubugizi bwa nabi nk'ubu buhitana abantu bagera kuri 60 i Johannesburg. Abatuye icyo gihugu bavuga ko abimukira baba muri icyo gihugu bigaruriye imirimo y'abakavukire.
Urakoze Eugene ku makuru heje kudushikiriza naho mukanya. Umushyanzi wa mbere hamwe n'abayobozi banyuranye mu Rwanda bemeza ko imigambi irashe izohora isunga umutahe igihugu gikoresha. Inkuru ya Asumita Kaboyi.
Mu nama ihuje inzego bwite za leta n'inzego z'ibanze, minisitiri w'intebe n'abayobozi ku rwego rwa minisiteri intara n'uturere baganiriye ku mihigo ivuguruye, bemeza ko izajya imurikwa kandi ikajyana n'ingengo y'imari y'uwo mwaka. Ibi bikaba byagabanya imihigo imwe n'imwe yajyaga ivugwa ko izashyirwa mu bikorwa, kandi nta ngengo y'imari ifite rimwe na rimwe ishyirwa mu bikorwa byayo, bikaba byahutaza abaturage.
Uburyo bushya bugamije gufasha inzego kujya zitegura imihigo hakiri kare, imihigo ikagira na cycle ya budget. Ntabwo byumvikana ukuntu twajya tuganira imihigo nk'uko twamaze imyaka n'imyaka ariko tubikora tuganira imihigo, kandi amafaranga yo gushyira imihigo mu bikorwa yaratowe kera. Tukamara amasaha 2-3 ane hano twicaye tuvuga ngo iki ni ikigo kigomba gukoroshya, kizahurura amafaranga avuye ko twubatse budget ko twayirangije.
Mu mihigo ivuguruye, minisitiri w'intebe w'u Rwanda yasabye abayobozi gucika ku muco wo gutura w'abaturage ibikorwa batiteguye. Abaturage bakunze kuvuga ko ababategeka babaturaho ibyo bakora kandi batarigeze babigiramo ijambo.
Kugira ngo rero ikintu cyafatiwe umwanzuro umuturage ajye kukivuguruza ntabwo byoroshye. Niba ugerageje kugira ngo ukigoragoze babashe mubashe gushyikirana n'abandi, babandi bamaze gufata iki cyemezo bakuka inabi.
Twebwe gusa bitugeraho tubishyira mu bikorwa gusa, bikana rimwe bikunda no kutugora kubishyira mu bikorwa kuko biba bidutunguye.
Iyi mihigo ivuguruye ngo izatuma umuhigo wahizwe utazongera kubura amafaranga yo kuwushyira mu bikorwa ngo kuko uzawuteganyirijwe mu ngengo y'imari y'uwo mwaka. Minisitiri w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko abayobozi bagomba gukorana kugira ngo iterambere ry'abaturage rigerweho, ngo kuko byagaragaye ko iyo meya n'abamwungirije batumvikana abaturage badindira. Minisitiri w'intebe yavuze ko hadakwiye kandi kubembereza abayobozi barya ruswa ngo kabone niyo urukiko rwaba rwabagize abere. Iyi mihigo ivuguruye, abayobozi basabwe ko nibura muri Gicurasi bazaba bafite inyandiko y'agateganyo ivuga kuri iyo mihigo, bikazagera mu kwezi kwa Nyakanga mu gihe yemezwa ingengo y'imari ya 2015-2016 habonetse imihigo nyayo izamurikirwa Perezida wa Repubulika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo ku munsi wa kane impunzi z'abarundi mu Rwanda zarongeye guhakanira abategetsi b'abarundi gutahuka ngo kuko umutekano utaraboneka mu Burundi. Ni inkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo abategetsi b'u Burundi bayobowe na Bwana Edouard Nduwimana, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, baherukaga Bugesera mu Rwanda gushishikariza impunzi z'abarundi gutahuka ariko zirabyanga, zikavuga ko nta mutekano zagira zigezeyo. Ni nabyo byabaye rero ubwo Bwana Reverien Nziga Masabo, buramatari w'intara ya Kirundo bakomokamo, yongeraga kubakangurira gutahuka ku bushake. Yari n'abahagarariye amakomini abashinzwe umutekano n'abandi babaciyemo amatsinda, maze buri mutegetsi akaganiriza bakomotse mu bwatsi bwe, ariko bakomeje kugosorera mu rucaca. Aba baganiraga mu itsinda ry'abakomoka muri komini Busoni.
None dufatire ngaho mu 2005 ndicabona kivyabaye muri komine Busoni
muntara ya Kirundo abantu bari bahunze nkuko nyene none mu nyuma yaho hari cyabaye hari cyabaye
bijye nese kibe nibi
hari cyabaye hari cyabaye
bijye nibi
mu bihumbi bibiri na cumi harabaye uruhagarara hari cyabaye
bijye nese kibe nibi
ne karoti yage
nyuma yo kuganirira mu matsinda ijambo ryahawe impunzi ubutumwa bwibanze bwa rugushimira urugwiro bahawe na leta y'u Rwanda no kugaragaza ko ubukangurambaga bw'abategetsi b'abarundi ari amasigara cyicaro
hanyuma gihe cyo mande kuvuga no banza kuko nta mwanya twari twarose nkumbure ngo tuvuge turi kumwe twese tubyumvikana ko ndabasabye mwanze mushimire na kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mahamashyi menshi murakoze mwongere mahamashyi abayobozi babiwe muhamashyi n'ingabo ziraradi turarire ngaha tukaryama umukondora zose nuko murakoze hanyuma ari igihe kintu nashaka gusikiriza ariryo jambo rya nyuma nashaka kwibariza impunzi ko twari twateguwe ko tubwirirwa ijambo hamwe bakaba bace baducamo imigwi mbega mwumva ibyo bababwiye ku mpande zose mwumva mwabishimye Mbega jo wababwiye ku mpande zose mwumva ariho gutaha kurimo muravuze umutekano nagira abayobozi bacu babyumve ko nkumbure iri shengero ryanyu ringaha ryose ndaba bose n'abaciyemo ngo bagire ngo ni politiki niba n'abashyizemo abayobozi b'u Rwanda babyumve twagiye mu migwi nabyo bumvise turabasabye n'abantu b'imfura n'abantu twavukanye turabazi n'abavukanye turazi n'igihugu cyabo kirongowe n'igihugu kigengwa n'amahoro n'umutekano n'ubucamanza bubereye n'ubutungane bubereye ukoze icyaha mu Rwanda arahanwa ukoze ikosa mu Burundi ntahanwa sibyo muhunze
Bwana Reverien Nzigamasabo waruhagarariye leta y'u Burundi yongeye gushimangira ko hari abanyapolitiki b'igihugu cyadatomora ngo avuge bihishe inyuma y'ubu buhunzi kucyabagenza uyu munsi bagisoje kandi ko batazacika intege igihe cyose aba Barundi bazaba batarashaka gutaha ariko bakomeza kumushwishuriza
nuko rero twebwe umurimo turawuranguye hasigaye ko mwebwe namwe mwotera intambwe nkuko natwe twateye intambwe twebwe ntituzoreka kuguma tuza igihe cyose hazaba hari abarundi bari Rwanda kuko Rwanda n'ubw'abanyarwanda si ubw'abarundi ndabivuze ndabisubiriye twebwe nagire menyeshe ku mugaragaro bano bayobozi b'u Rwanda yuko intara y'iwacu intara ya Kirundo amahoro n'umutekano bikwiye bihari mu Kirundo asanzwe hari abene gihugu bangana ibihumbi 900 aba bari ngaha batubwiye ko ari ibihumbi 408 nabo n'abanyakirundo ntituzobaheba ariko ntiwokumva ko abantu ibihumbi 900 bari mu ntara batekanye uce wumva ngo abantu ibihumbi 4 nibo bonyine babona umutekano w'intara yacu ko atawuhari umutekano w'igihugu cyacu atawuhari
mu kiganiro yahajwe irya Amerika kuri uyu wa gatatu Down Limbre Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yageze icyo avuga kuri iki kibazo cy'impunzi.
We are concerned that any incitement of violence that we
Turafise amakenga yuko haba abantu bosha abandi mu byaha by'ubwicanyi, ivyo bigatera ubwoba abanyagihugu kugeza aho bahunga igihugu. Ivyo ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kwihanganira. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biharanira agateka kazi na muntu amenyesha ko igitigiri cy'abantu bamaze guhunga baje mu gihugu cy'u Rwanda kiri hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu kandi imvo nyamukuru bashikiriza nk'uko abyivugira mu majambo bashikiriza bavuga bati nduguriye twa mugina ivyo vyatewe n'iterabwoba rimaze igihe rigirwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ndugaye twa mugina ivyo rero ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashobora kwihanganira abakozi b'ivyaha bene ivyo ntibazokwigira bahabwa uburenganzira bwo kugendera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukaba twongeye gusaba ko atabwicanye ubugigwa ugutotezanya cyangwa uguterana igitsure
non-harassment,
Bwana Reverien Nzigamasabo agifite ijambo ritanga ihumure ku Barundi imbere y'imbaga ikibisi kinini cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR cyahise kihasesekara cyuzuye izindi mpunzi z'Abarundi nyuma y'akanya gato gihita gisubira ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi gutunda abandi magingo y'impunzi z'Abarundi mu Rwanda zirabarirwa mu bihumbi bitandatu ziravuga ko zihunga umwuka mu bushobora gukomoka ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi muri uyu mwaka. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
amashyirahamwe abajana tatu yishinze kurwanya ikindi kirimo cya perezida Nkurunziza irandikiye urwego rw'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamahanga ONU asaba kwimbonera kure zo kwakwa ibigwanisho muri iki gihe cy'amatora kuko igisirikare cy'u Burundi cyananiwe. Ibyo byashikirijwe mu kiganiro abarongoye ayo mashyirahamwe bahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane. N'inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro kwa menyeshamakuru kuri uyu wa kane, indongozi z'ayo mashyirahamwe zerekana ko ibikorwa by'imbonera kure ari ibikorwa by'iterabwoba, akenshi usanga ari bya gisirikare. Vitanisha Imirimana numwe muri abo.
Hariho igitero giheruka kuba mu Cibitoke. Ishyirahamwe mpuzamakungu Humanity Watch ryarerekanye neza ku matoza ryakoze yuko imbonera kure zafashije abasirikare n'abapolisi. Ngaha mu Kirundo abantu indira ibihumbi bamaze guhunga igihugu cy'u Burundi bavuga yuko ahunze imbonerakure. Buramatari w'intara ya Bubanza mu kwezi gu yatewe n'imbonerakure yatabawe na komiseri na wenyine bibanza kumugora. Ku munsi wa gatandatu igihe umugambwe CNDD-FDD wari kurerekana ubukomezi usigaranye, imbonerakure n'aba bari kumwe amajambo bavuze bavuga yuko bazomesa abarundi batabemera ikirigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu twarazumvise.
Ayo mashyirahamwe ngo yarituye igisirikare cy'u Burundi ariko ntacyo cyakoze, nicyo gituma bashimye kwitura amakungu.
Nuko inzego z'umutekano n'igisirikare atacyo zishaka gukora cyazarananiye. Turatangazwa n'ingene urongoye igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare bamwe batubwira yuko ari rubangiranwa kandi ariko tukizi. Ingene uno munsi cyo nanigwa no kwakira ibigwanisho imbonerakure ku mutumba. Nimba bitabanani ntavyo bashaka gukora. Ivyo kuvuga ku majambo, ivyo kuvuga ku munwa, turavyiyamirije. Ntidushobora kujya ngaha ngo duhore, turindire yuko namba ari nkoho namba ari umupanga ubanza gukarishwa kugira ngo tuzotera kama.
Abo barongoye amashyirahamwe adaranira ivyicaro vya politike bamenyesha ko ikindi kiringo cha president Nkurunziza gishobora gutuma haba karambaraye. Peter Claver Mbonima.
Burundi novuga yuko uriko uraja kumanga mu gihe umukuru w'igihugu azovuga yuko azitoza muri icyo gihe je ndakubwiye yuko azoba yuguriye umucano turavye biriko biraba niwo munsi mbere benshi bavuze yuko bazoca baja mu ibarabara natwebwe amashirahamwe twayivuze yuko umunsi azovuga yuko azitoza yuko ari wo munsi tuzoja mu mabarabara tugahamagara n'abantu bakadukurikira none rero n'icyo gituma mvuga nti Burundi buri kumanga.
Intumbero yabo rero ngo nuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryofata ingingo yo kurungika abasirikare mu Burundi kugira bakinge ntihabihonya bwoko mu Burundi na cyane cyane muri iki gihe cy'amatora. Mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nabo nyene bafata ugwaruka rw'imbonera kure nk'akagwa k'inkozi z'ikibi ico bise milice, bagasaba leta y'u Burundi kubaka ibigwanisho no gufata ingingo zo guhana uwo wese azagirwa n'icaha. Zeidar Hussein arongoye ugwego rujejwe agateka kazi na muntu ONU yabishikirije igihe yari kwarashikiriza icegeranyo c'urugendo yaramazemwo iminsi mu Burundi.
Iyo bijya hose amatora ntashobora kuba meza ngo ahumurize bose mu gihe harakagwiga gukora amabiki imbonera kure gatera ubwoba gakora tacyo kinona. Ingorano Burundi bufise muri kino gihe ntawo zigereranya n'izizoza mu gihe icyo cuka co haguma. Ibyako karwiki imbonera kure gakora bitegerezwa guhagarara ubunyene. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nibikurikiranira hagufi iterabwoba itegereza guhagarara.
Iryo jambo ryarateye imari zitari zike abanyepolitike hari kuri uyu wa gatatu. Abatavuga rumwe na leta babona ko imbonerakure zishigikiwe na leta. Charles Nditije ari muri Iprona itemewe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura.
Ubugizi bwa nabi buri ahantu hose muvyemera mwabireka, buriho mu mvugo, muri politike, mu vy'ubutunzi. Ndanezerewe cyane no kubona komiseri mukuru ajejwe gateka kazi na muntu mu ishyirahamwe ONU yabivuze. Umugwi mbonerakure ubeshejweho n'ubutegetsi.
Ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo nibemera ko imbonerakure ari akagwa k'inkozi z'ikibi milice. Gerard Ndabirabe avugira CNDD-FDD.
Nous vous demandons.
Turasabye nyakubahwa komiseri ajejwe iby'agateka kazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gusokora iryo jambo akagwi k'inkozi z'ibibi niribereye dirijanye n'ibihe igihugu kirimo.
Zeidar Hussein ariko we yaciye yishura ko ivyo babifitiye ivyemezo.
ivyo tuvuze ni ivyo kwizera kandi turavugana na bagenzi bacu bakorera hano mu Burundi ikindi aho duhagaze harizigiwe kandi harasiguye
inama yahavuye ihagarikwa idaheze kuko abari baje gushikirizwa icegeranyo nibahurije kuri iryo jambo mirise gitirirwa imbonera kure ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho umwanya wa cakiganiro cahariwe amakuru ajanye n'amatora mu Burundi kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana
mugihe hasigaye ukwezi kurenga iminsi mike yango amatora atangure ngaha mu gihugu cy'u Burundi hirya no hino umuntu aganiye n'ugwaruka rurongo yabandi mu migambwe uremeza ko umubano mu gwaruka ruhurikiye mu migambwe utifashe neza cyane ugasanga nka bose bagiriza ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD ko arizo zibabangamira mu ntara ya Bujumbura intara yasinzikajwe n'amabi u Burundi bwaciyemwo Kwizera Innocent wo mu mugambwe Frode Bunyakuri amenyesha ko ashima naho atanyambibura gahonzi
ngaha muri commune ya Cyisare biraca muri mwe rimwe aho usanga nkugwaruka na cyane cyane urukiye mu gambo uri kubutegetse CNDD-FDD udashaka kwindi migambo ikora aho ndashobora gutanga karorero commune isari gizwe n'amazone 4 hariho zone Kibuye na cyane cyane aho umugambo usabanya Frode Bunyakuri yagijandadaye twagiye turakora amanama turagira ingoro z'umugambwe harageze rero igihe tugenda turakoresha inama ariko sinovuga ngo mbona ko zajeze ahitubuza ariko mu nyobwa aho tuhavuye twasanze nkimenye subiranga umugambwe byatabuwe aho idirapo ry'umugambwe sabanya Frode Bunyakuri yagijandadaye byatabuwe nimbonera kure za CNDD-FDD rero ngaha muri commune ya Cyisare sino bivuga ngo umwana ameze neza dukubite hijya gato ino muri zone Nyambuye urasanga imbonera kure zitagomba ko harundi umugambwe gukora bya ba FNL giye gukora cyangwa sabanya Frode Bunyakuri uzubona imbonera kure ziza ngo aje gutaba karere
sinzi nkayo Augustin aserukira umugambwe FNL mu gwaruka amenyesha ko ageranije no mu minsi heze uno munsi byotuma ugwaruka muri rusangi rubanye neza ariko birashika abahurikiye mu migambwe ya FNL na CNDD-FDD bagashamirana ariko kenshi umuntu kaboneka kare amanama kenshi niyo nkwezi ya karere mu matati hagati y'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe
umuje kuri kungene nibantu hano iwacu yifashe muri rusangi byifashe neza novuga ko hariho agahaze karacamwo mu butandukane bwacu bw'imigambwe cyane cyane novuga ko imigambwe isa no kwishyamiranye cyane novuga ko ni nk'imigambwe ibiri TFNL CNDD-FDD harashika igihe ushobora gusanga hagomba sho kuba nk'inama azubona nk'abantu b'imbonera kure mugabo bivana na karere aturi kwisanze yo mu rushu ariko mumenya ko commune service amazone 4 turafite zone Benga turafite zone Kibuye turafite zone Nyambuye na zone rushu muri make rero haratura tuvyumva tukumva tuti imbonera kure zwazashatse kubuza umugambo wa FNL cyangwa wa Sabanya Frode Bu kushobora kugira inama ariko mugabo ico dushima ni kimwe hari gihe abajijwe intwaro kuko nk'abantu bajije intwaro ngaha baravyumva cyane mu byukuri hari gihe barasukamo mabisi ibintu kagenda neza
no muri prona barashima bakamenyesha ko amakomite y'umutekano yatoye umuti w'ibitari bike mu mibano y'ugwaruka mu migambwe Mukeshimana Dieudonné aserukira ugwaruka rwa Iprona
yego nubwo atanyambo umuntu agira ati ibura gahonzi muga n'ukuri byukuri dufatiye ku makomite y'umutekano yagiye arashingwa inama zigenda ziraba zigahuza abanyamigambwe kenshi ico kintu kiratwubatse hagati mu migenderanire hagati yacu nk'abanyamigambwe kubyo ni gake mbere wumva ngo ugwaruka runaka ngo biki nibingo gwateranya amabuye ngo biki nibiki nibiki yego inama ziraba zasabiwe impusha bakabimenyesha ku ntuzenya ku ego zose zitandukanye
ubwo gwaruka rero ruserukira abandi mu migambwe naho rusa n'ugwagiriza imbonera kure userukira ugwaruka gwa CNDD-FDD wewe amenyesha ko kugumuka mu mugambwe wabo bizira uramutsa bigize naho ahanwa ku giti ciwe kugira ntiyambe giceyi umugambwe wose
kwe muri CNDD-FDD batwigisha ko twigisha ibyiyumviro by'umugambwe nta narenge batwigisha kugumuka cyangwa tubuze ko abandi bakora ubigize abagiye mu murongo utariwe uwo nta bari mbonera kure ababikoze ku gahanga kiwe kubera no mu manama yose tugira umukuru w'umugambwe wacu CNDD-FDD muri commune sare yama yavuze nabo mu yindi migambwe boba bakoshejwe n'imbonera kure bo bimubwira akabibafashamwe kugira bije mu butungane ntihagire umuntu aguma akora amakosa avuga ngo je ndi mbonera kure ibyo umwe wese abiko amakosa yakora ku giti cyi we mugambwe utwigisha imigambi myiza ivyo ntitwigira tubijemo na gato
ikigo cishinze gukurikirana ugwaruka na cane cane muri kino gihe c'amatora CPJ gikorera mu ntara za Bubanza Cibutoke na Bujumbura bamenyesha yuko ngo bagiye kuraba hijya no hino basanga yuko mugwaruka nubundi ingorane zigihari na cyane cyane iyo ugaruka go mu migambwe ruhuriye ahantu haba mu manama canke mu bindi bikogwa ariko ikibahumuriza ngo nuko iyo bari kumwe nabandi batari mu migambwe usanga byose byifashe neza Thierry Nzisabira akaba ari bajeje gukurikirana ugo gwaruka muri zo ntara za Cibitoke bubanza na Bujumbura akaba tumenyesha yuko ngo ari n'icizere
ubarabiye mu rundi gwaruka no kuvuga ruri kumwe n'urundi gwaruka rutari mu migambwe bimwe biboneka urabona neza ukabona nene unake ukanizera ko mu minsi izoza ugwaruka rushora kujya hamwe rukabana mu mahoro mugabo aho rimwe rimusanga bitangarije iyo ugo gwaruka ruhurikiye mu migambwe rujya ruboneka ruhwanye no kuvuga nk'ugwaruka ruri mu mugambwe uyu cyangwa undi mugambwe ariko gwonyene ruri nk'ahantu uri kurabumviriza mu mvugo urabona neza ko ikintu cy'umubano mwiza kikiri kure mugabo bari mu rundi gwaruka tufate bari nko ku mashure mu marise hehe kuko abari ugwaruka rutandukanye ururi mu migambwe urutari mu migambwe hoho urabona ruri ko ruravuba baravugana bakaganira ukabona neza ati bugira ugwaruka rurashobora kuzohinduka
Nzisabira Thierry akaba yizera yuko amatora azoshika ugwaruka rumaze kubona ko imishamirano atana kimwe imarira igihugu bagakora mu ntumbero yuko ugwaruka gwoja mu matora aziri ndyane Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kitondo ariko imbere ya horeka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Jeni
Urakoze Frederic twabwiye ko hindorerezi za Afrika yunze ubumwe zirimo kugaragaza ko amatora atagenze nabi muri Sudani ari nako zigaragaza impungenge ko nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari kandi ko hatoye abantu bake umunyamakuru w'ijwi rya Amerika kuri Khartoum avuga ko perezida Omar al-Bashir yitezwe gutsinda amatora ku buryo busesuye amatora amashyaka atavuga rumwe n'umutegetsi yadurumbanije Umujyi wa Durban mu gihugu cy'Afrika y'Epfo ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage ejo bakoze urugendo bamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abimukira baba muri icyo gihugu ubwo bugizi bwa nabi bwahitanye abantu batanu bukura abandi mu byabo abantu barenga ibihumbi bine ejo kwa kane bagaragaye mu mihanda bafite ibyapa byanditseho ko bamaganye urwango abene gihugu bafitiye abanyamahanga mu mujyi wa Johannesburg Polisi yarashe byuka biryana mu maso ubwo arageragezaga guhangana n'insoresore zageragezaga gusahura amaduka y'abanyamahanga. Abarwanyi ba Al-Qaeda bafashe icyambu gikomeye cyo mu majyepfo ya Yemen mu mujyi wa Mukalla aho abarwanyi bageze kuri byinshi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abategetsi bavuze ko abarwanyi ba Al-Qaeda batarwanye cyane imbere y'igisirikari ejo kwa kane i Mukalla. Umujyi wo ku cyambu no mu murwa mukuru w'intara nini cyane ya Yemen yitwa Hadramaut mu ntangiriro z'uku kwezi abarwanyi ba Al-Qaeda bafashe ikigo cy'ingabo za Yemen i Mukalla banisheshe muri gereza y'umujyi bafungura imfungwa 300 Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yareze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugerageza kujya hejuru y'ibirebana n'umubano mpuzamahanga ariko avuga ko u Burusiya buhora bwiteguye ubufatanye.
Mwese mkundi radio ishwi jamerika higane ya suwate guli mwusi vigaru kingaha tuoneho kandi ya kanya kukushimi la ingenieur ya dufashe muhinga bugizi umaha mngi na ba dufashe kuigiranya ibigani ilo tukwa tegulie kuli mikrongo alikumu na Federike Nkunikije na makuru na yo mwashikirijwe na Eugene Mukankusi mwakoze kudutega matwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ya Amerika nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi bwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.